kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu rugendo rwiwe muri Amerika mu nama zihuza abategetsi b'ibihugu bya Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo bise US Africa Summit, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje azananye n'umugwi utari muto w'abayobozi b'ibisata bitandukanye by'igihugu, harimwo abagwizatunga, abayobozi b'amashyirahamwe atandukanye. Mu kiganiro muri sanga rero muri aka kanya tugiye kuganira n'umwe mubaje muri urwo rugendo, ni Emile Uwezo wa Mungu, umwe mu rwaruka rw'imboneza ruharanira iterambere mu bisata bitandukanye y'igihugu cy'u Burundi, akaba ari kumwe natwe muri studio za z'ijwi rya Amerika hano i Washington DC kugira ngo tuganire bimwe mu byo urwaruka guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi. Ikaze mwese nk'uko bisanzwe, mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu, adresse yacu ni radio yacu VOA, murashaka gutanga nimero zanyu. Kaze mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri sanga rero umunsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu rugendo rwiwe muri Amerika mu manama ahuza abategetsi b'ibihugu bya Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manama bise US Africa Summit, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje azananye n'umugwi utari muto w'abayobozi b'ibisata bitandukanye by'igihugu ciwe, harimwo abagwizatunga, abayobozi b'amashyirahamwe atandukanye, eka na bamwe mu rwaruka rw'imboneza mu gihugu. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya tugiye kuganira n'umwe muri urwo rwaruka rw'imboneza, akaba ari Emile Uwezo wa Mungu, umwe mu rwaruka rw'imboneza ruharanira iterambere mu bisata bitandukanye by'igihugu. Hakaba kandi ari mu mugwi w'urwaruka rw'imboneza za Afrika mu mugambi utangujwe na Perezida Obama wiswe Mandela Washington Fellowship. Mu byo asanzwe akora harimo kandi ibikorwa byo guteza imbere igisata cyo guhanahana guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no kugwiza amasoko ntanga nguvu mu gihugu cy'u Burundi. Hariho byinshi aza kutubwira. Turi kumwe nawe ngaha muri studio z'ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka twakire umutumire wacu Emile Uwezo wa Mungu, kaze neza ngaha ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turashimye ku kanya wafashe kugira ngo uganire natwe. Amanama turumva ko ari menshi, mwaje muri abantu batandukanye baje bava mu Burundi, muje muri aya manama ya US Africa Summit, amanama huza abategetsi ba Afrika n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make tubanze twumve uwo Emile wari we, utubwire Emile ninde.
Yego, murakoze cyane. Mbanje kubashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro muri sanze. Hanyuma nkuko mubimbajije Uwezo wa Mungu Emile, nkaba jewe ndi Murundi, nkorera mu Burundi ibikorwa byanje bya misi yose, ariko ahaniniya nkaba nsanzwe ndi umwe mu rwaruka rw'imboneza zo muri Afurika ruri mu mugambi nkuko mwabivuze watangujwe na Perezida Obama, Mandela Washington Fellowship, aho ari umugambi ukurikirana hagufi ugwaruka go muri Afrika rufise ivyiyumviro bitumbereye biza birondera iterambere ibihugu bavamo mbere iterambere rya Afrika muri rusange ntawari nacyo gituma rero ndi ngaha hariho abaje bazananye na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko jewe nkaba nanje naje kubutumire bwa leta zunze ubumwe za Amerika kubera nsanzwe ndi muri uwo mugambi w'imboneza za z'ugwaruka rwo muri Afrika.
Birumvikana ko umukuru w'igihugu ashima kubona ugwaruka rw'abarundi bashobora kwitabira amanama nk'aya agamije guteza imbere igihugu ciwe. None Emile Uwezo wa Mungu muri make mwaraje ubunyi inama zaratangwe ni ku munsi wa gatatu bamwe mu muri amanama hari inama umaze gutangura kujamwo ejo twaraganiriye mutubwira ko hariho imwe muri zo mwitabiriye tubwire muri make iyo nama yari ijanye n'iki ni bandi bitabiriye nama yari nanimeze gute
ego kuva dushitse ngaha tumaze twebwe twaje imbere yuko ibikorwa nyezi na vyugururwa ku munsi wejo ariko twaje tuza tutangura inama z'intangamarara hanini hanini nkaba mu nama maze kujamwo hariho inama ya mbere yahuza abikorera twabo muri Afrika hamwe n'abikorera twabo n'abanyamitahe abanyamerika n'abanyafrika aho bahura kugira ngo bashobore kuganira barabe aho bushira ingufu mu mitahe hanyuma bashobore guteza imbere ibisata bitandukanye by'ibihugu byo muri Afrika cyane cyane ibijyanye no kugwiza amahinguriro. Hari inama ya kabiri nayo kandi nitabiriye ni inama yahuza ugwaruka rwo muri Afrika habe n'ugwaruka rwo muri diaspora nayo tukaba twariko turaganira ku bintu bitandukanye harimo ivyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gukwiza no kugwiza amasoko ntanga nguvu muri Afrika ivyo twita changement climatique transition énergétique hanyuma hakaba n'ikindi muri iyo nama nyene yahuza ugwaruka harimo n'ikindi gisata twariko turaganira ko ikijyanye no guteza imbere indero education de qualité hamwe no guteza imbere igisata cyo gukwiza abakozi ico bita workforce development kugwiza abashoboye gukora ibikorwa kugira ngo nihabe amashyirahamwe ashinzwe mu Burundi bashobore kuronka n'abakozi babikoramo hanyuma ikindi iyo nama yari kaba cyane gose harimo twariko turarabira hamwe ingene icyo igisata cy'ama documente n'amafilme cyotezwe imbere kugira ngo mu Burundi muri Afrika ibintu bikoregwayo bimenyekane hashobore kuba abanyafrika bakora ama documentaire avuga ibikorerwa muri Afrika mbese bize bitume abashaka kuzana imitahe muri Afrika bamenye uko Afrika imeze hanyuma
yego
rero nizo nama maze kujamwo akaba ari inama novuga yuko zari zikomeye cyane gose kuko twagiye turahuriramwo n'abagwiza tunga b'abanyamerika b'abanyafrika nabo bari baje ngaha hanyuma tugahuriramwo n'abazi baserukira ibihugu bitandukanye harimo abayobozi b'ibihugu rero turabona yuko ikorwa turimo ari ikorwa kizogirira akamaro gakomeye Afrika muri rusange.
Birumvikana ko nkuko bivuze amanama ni menshi murabonana n'abantu benshi mukaganira byinshi kandi mukazosubiza ubwo bumenyi mu gihugu cy'u Burundi kumbure muraza kutubwira bimwe mu buryo mugerageza gutanga ubwo bumenyi mu bamwarose iyo mugize ingendo nkizi. Reka rero tuje mu kiganiro nyizi na twihweza bimwe mu byo babikenewe mu gihugu cy'u Burundi n'ahantu ukorera n'ahantu uzi ingene ibintu bigenda akumbure intererano y'ugwaruka yo biyihe nibihe bisata bikwiye gushigikirwa duhereye kumbure kuri bimwe mu bisata usanzwe ukoreramo nibihe bisata muri kano kanya ubona abagwiza tunga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kubonamwo inyungu bakaza gukoreramo musanzwe mukoreramo.
Ego navuga yuko ubwa mbere nuko muri Afrika cyane cyane mpereye ku gice Burundi nsanzwe nkoreramo nsanzwe ndimwo nuko turacyafise ibintu byinshi byo gukora icambere cyambere nuko turacyafise igisata cy'ubuhinga cyo twita informatique kiracyakeneye cyane gose ko gikorerwamo byinshi tugashobora gushika ku ntambwe twita digitalisation donc gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose ico ni gisata gikomeye cyane gose hanyuma ikindi gisata ni gisata cy'amasoko nta nguvu ico bita la transition énergétique cyangwa l'accès à l'énergie ni bintu tubona gose yuko bishobora kuza gukorerwa mu Burundi kandi bikaba ibintu byogirira akamaro igihugu mbere nabaje kubikora bagashobora kunguka hanyuma ikindi gisata ni gisata kijaje no guhingura ibyifungurwa cyo twita mu cyongereza food processing nivyo bisata navyo nyene tubona yuko bikenewe mu Burundi kuko mu Burundi abantu bose bariko barijukira burimye n'ubworozi ariko tukaba tugifise ingorane zo gushobora gushora umwimbu turose ugasanga bituma n'ababikoreramwo badebukirwa ugasanga ariho n'ingorane rero z'uko usanga hariho ababikoreramwo bakimbura ariko ibintu bimbuye bikabora kubera babuze ubuhinga bwo gushobora kubibika ibyo byose rero bica bijana n'ibyo by'amasoko ntanga nguvu bigaca bituma iyo hari umuyaga nk'ubukwiye hari amasoko ntanguva kwiye hari n'ubuhaba n'ubuhinga bwo gushobora kubika harimo rero ni nuko abantu baba barize bakaragira nka ubumenyi buhagije cyo twita education de qualité bizo cyabituma rero akazi k'abakeshi nibikorwa bigakorwa hanyuma igihugu gatera imbere
ego turumva ko Emile murafisemo ubumenyi cyane kuko mubirimwo murabikoreramwo kumbura waza no kutubwira zimwe mu ntambanyi zihari ugwaruka mu bufasha gute kugira ngo bashobore muri ibyo bisata byose kwiteza imbere n'izihenzira bocamwo muri makenda bwiwe ko ku mirongo ya telefone batanguye guhamagara kugira ngo bagire icyo bashikirije abanyonyi bijwi rya Amerika kuri Facebook tubibutse ko ari VOA radio yacu duhere kuwitwa Gilbert ku murongo wa telefone uraho neza Gilbert
ndabumva medeneye
ego duhamagaye uri hega Gilbert
ndabahamagaye ndibitsumbura
Gilbert intererano ikibazo cyangwa icyumviro kubijanye n'iterambere ry'igihugu ibihe bisata ubona bikeneye gushimikwa ko canke icokogwa ikibazo cawe
ikibazo cya mbere ni umubazo mutumire nuko biteguye gute kugira bafashe aya mashyirahamwe y'ugwaruka yagiye arashinga icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri nacyo ntibagwize ubuzi buguru amashyirahamwe n'ibindi kugira urwaruka ruronke akazi rureke kwicwa n'ubushomeri nk'ubu urwaruka rwinshi usanga bwize ukiga rugaheza ukabura ibyo rukora ubuze ibyo rukora ugasanga bagaruka kugora ababyeyi babasaba ikiniki n'iki kandi bari bazi ko babasohoye rero icyo mbona cyiza mutumire yodukorera ni uko bobuze amashyirahamwe n'amashyirahamwe ahari bakayafasha bakayahuguza bakayereka n'ingene yo gukoresha intererano yanjye ni
wakoze cyane Gilbert ku kibazo cawe reka tubandanye twakire n'ubundi mbere ku mutimira bishura Daniel ku murongo wa telefone amahoro neza
Amar Diana
ni Oriane
Oriane ndakumva
urahura komeye
muraho neza
ego turashima namwe ikibazo cyane cyumvira
ya ndagira ngo mbaze rimwe na rimwe abantu tujya tubona opportunities cyangwa bo bita abayobozi bahagarariye abandi nk'uwo ndavuga nk'uhagarariye urubyiruko rw'ibujumbura so ko ari igihe tubona abantu bitabiriye amahugurwa basanga bahuguwe ariko mu by'ukuri wajya kureba ibyavuye mu mahugurwa ntibabihaye aho bigenewe ese icyizere kirahari ariko noneho izo nama agiye gukura i Washington azazigeza ku kurubyiruko rwo rwo urwaruka rwaho ngai Bujumbura ndetse yizera ko bizatanga umusaruro. Ikindi mbaza urubyiruko duhora dustragoringa n'ibibazo umuntu atabura kuvuga ko ari byinshi birubangamye. Ese nk'abo ngabo baruhagarariye mu by'ukuri bafasha iki urubyiruko? Hari urubyiruko tubona mu mihanda bitari ibyo kuvuga ngo bitabiriye inama gusa ngo bahawe inama ku bijyanye na politiki, uretse ibyo ngibyo ni iki bafasha urubyiruko mu buzima busanzwe? Murakoze.
Murakoze cyane. Ibibazo bya Gilbert na Daniel bisa n'ibishaka gusa amashyirahamwe y'ugwaruka muyafasha gute, canke n'igiki mubona ugwaruka n'amashyirahamwe barimo gishobora kubafasha ku muvuduko wa cyane kugira ngo basho kwiteza imbere? Hayo baje mu mashyamba bakabonwe ngo nta nyungu irimo, canke ikibazo gihari mu gwaruka bijanye n'amashyirahamwe no kwiteza imbere kuri mwebwe mu cishura gute?
Ego kuri twebwe sinovuga mbere mvuga kuri icyo kibazo abagize cy'Bujumbura canke mu gihe kihe na kiriya, cyane cyane je nkurikiranye na hagufi ibibazo byo muri Afrika kugwaruka. Nuko muri Afrika mugabo njenja mu Burundi naho nyene nuko ibibazo byo kugwaruka ari byinshi, cyane cyane ibibazo bijanye na kazi. Rero ugwaruka rurikora himirizwa kujya mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere, amashyirahamwe yo gukorera utwabo, ariko rimwe na rimwe barafise intambamye. Iyo ntambamye icambere n'ubumenyi, rimwe nimusanga bafite ubumenyi budahagije kugira ngo bashobore gukora ibintu bitera imbere. Hanyuma ikindi nacyo ni icyo twita gushobora kuronka uburyo bwo gukora ivyo bikogwa. Rero muri kino gihe tugezemo nko mu Burundi naza ko twateye intambwe ikomeye cyane gose, kuko hari ibigega bibiri cyitwa beach hawe na page gisanzwe gifite uburyo kugira ngo gishobore gufasha ugwaruka. Ariko kubera ya ntambamye ya mbere yuko ubumenyi budakwiye n'abarongoye mu byo tumaze igihe tuganira n'abarongoye amashyirahamwe baravuga yuko nabaza gusaba ubwo buryo ari bake, abandi nabo bakaza bagasaba uburyo mugasanga imigambi biyumviriye n'imigambi idashobora gutuma babaha amahera kubera usanga ari imigambi itizwe neza. Ubona yuko ari mugamba w'ukoze no mushankejo ushobora guhomba. Ibyo rero ubwo bumenyi nibwo ugwaruka niyo rukeneye, ari nacyo gituma ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi bwama buriko buraduhamagarira kujya gufasha inyuma y'ibikorwa by'akazi gushobora gutanga inyigisho zijyanye no gutegura imigambi. Ibyo bikorwa rero turabikora, ariko kubera bikeneye ari benshi abamaze gushikirwa kumbure haza kuba bamwe bakura barabizi kandi aramaze kubigiramo akarusho mugabe atitse tashikirwa nabo nibaza nabo nyene ko bazoshikirwa. Ariko icyo nusaba nuko hariho ibikorwa ubusekizi bwa Amerika bwamubwira ariko barategurwa burategura, hariho n'ihuriro ry'amashyirahamwe afasha abikorera utwabo mu Burundi, haba harimwo BBN, harimwo za Discos, harimwo za Innova Group, harimwo za Bujahab. Nubwo runani ruriko rurakomeza ingufu cyane gose rurondera gukorana na banki y'isi yose n'amashyirahamwe mpuzamakungoni kugira ngo bashobore gukora imigambi by'ukuri yo gushobora gushikira urwaruka rwose rwifuza inyigisho n'ubufasha mu bijyanye no gukora imigambi yo kwiteza imbere. Rero
ku bijyanye kandi no gufasha gutanga ubumenyi mwa mwaronse, Daniel yavuze ati muraza mu manama mbega hariho uburyo bwo guca mutanga ubwo bumenyi. Bavuze ati hariho uburyo muhora mukora nyuma y'ubuzi bwanyu mugatanga umwanya wanyu mukaza kwigisha, mbega mwigisha bangahe? Hariho uburyo bwo kuja kumbure nko kuri radio canke gutanga ubwo bumenyi ku bwinshi kubadashobora kuza kuri izo nyubako muba murimo canke kuri ico kibanza kumbure kubera kwiyunguruza bigoye, mubigira gute kugira ngo abenshi bashobore ku ubumenyi cyane cyane kubijyanye no kwiyandikisha kugira ngo uronke imfashanyo muri banki runaka za page na zande zirasaba yuko wandika umugambi neza ariko utabyigishijwe nabyo nyene n'intambanye?
Yego, kubikora ikintu kikiriko kiragabana muri no minsi nuko abasanzwe bazi bafite ubwo bumenyi mu gihugu ari bake, yaba ari benshi byo noroshye. Mugabo rero ababizi abamaze kugira amahigwe yo kugira amahugurwa nk'enayo turagerageza ibyo dushoboye kubera natwe dutegereza kwa matriko turakora ubuzi bwa misi yose nitwa kwama natwe turiko turigisha gusa ariko turakora ubuzi bwacu ariko rero turafata umwanya tukigisha ubuhinga ntiburateye imbere cyane gose kubyo bwo dushobora kwigisha muri rusangi rego turagira ibiganiro rimwe rimwe ku ma radio ikindi gihe tugahamagara amahugurwa don inyigisho iyo habaye nk'amashyirahamwe yabitunganije kw'abasanzwe batuzi bakaduhamagara kugira ngo dushobore gutanga izo nyigisho kandi hamwe turaje mu university tugatanga izo nyigisho ivyo twaba twabikoze naho rimwe naye musanga tubikora mu masaha y'inyuma y'akazi ikindi gihe tukabikora mu masaha muri week mu masaha ya weekend ariko ivyo bikorwa birakogwa kandi ubu gushika ubu ndazi yuko ndavye nka twebwe dusanzwe turi muri ugo runani gwimboneza gukwaruka gwimboneza
muri za yali
Mandela icyo bita IVLP nibindi nuko ndazi yuko haramaze muvyo mu byo maze kumenya nuko tumaze amaze gutanga inyigisho kugwaruka rurenga igihumbi biciye mu mashyirahamwe usanga arimwo
muraja none ku mashure kumbure ahabari abanyeshuri ku bwinshi naho nyene
yego ku bwanje je nyene na ndamaze kuja mu university y'u Burundi mu campus menshi kugirisha ibiganiro rwaruka ndamama nagiye no mu yandi ma university yabikorera yigenga za Hope Africa za Ipeji Gitega n'ahandi hose twama twagiye gushobora gufasha urwaruka kubaha inyigisho mu byo dushoboye ariko ico no bamenyesha cyose nuko ariko twumviriza nuko maze kubona yuko ico kintu ari kintu bikenewe cyane gikenewe n'abantu benshi ku buryo bw'uko jewe n'ingahaje nyene kubishobora gushaka gushikira bikenewe byose atavyo noshobora mugico n'u ico twari ko turaganira mu biganiro twagize nga nuko bavuga ati tugerageze ubujye bwose turabe yuko twoshobora gufasha ugwaruka dutoremwe izindi boneza zishobore kuronka inyigisho nk'inke nizo kugira ngo abifuza gufasha Afrika mu bisata mu guteza imbere igisata cy'abikoro twabo cyane cyane ugwaruka babe bazi yuko hari abantu bafasha ugo gwaruka gushobora gukora neza gutegura umugambi no kushira mu ngiro neza kuko nta muntu numwe yoza kuguha amafaranga atabona yuko ayo mafaranga azokunguka ushobore kumusubiza cyanke mushobore kugabura inyungu hanyuma nawe utera imbere abona yuko ayo mafaranga bidakunda ntayaguha
yego birumvikana kandi razo no kutubwira ko mbere wavuze ati bakwiye kuja mu mashira hamwe utubwire mu mashira hamwe ne bakora iki neza na neza bigishwa iki baronka iki kumbure barakeneye kumenya tubandanye ku mirongo ya telefone turafise innocent uraho neza
yego ndaho ndakomeye
yego innocent kibazo cyangwa icyumvira
yego si kibazo mfite ahubwo ni intera nagomba kunganira Emile Uwezo wa Mungu nanjye nagiye mba umunyeshuri wiwe muri izo nyigisho yagiye atoronsa cyangwa ndi Bujumbura mu Burundi ngira yuko atetse twasanze ari inyigisho ngirakamaro inyigisho zikenewe yuko ngurwaruka nyafurika turonswa kubera ko hari byinshi usanga tuba tutazi na cyane cyane iza gusanga bihagaze ku nyigisho twagiye turonka ku buryo nogira nuti uko inyigisho zitunganijwe mu bihugu dusanga tuba turimwo nka twebwe inyigisho ko wasanga zitunganijwe wasanga koko zitaza zishwa ku bibazo urwaruka ruba rufite cyane zikaza zishura nogira ngo ibibazo biri mu kibanza rero izi zindi nyigisho ziza zitunganira ziza hejuru y'ubumenyi tuba twarakwiye mu mashuri ziza zidufasha na cyane cyane umuntu wese mu kuyiraba nogira ngo icyo ashoboye na cyane cyane n'umuhamagaro wiwe kubera ko byinshi mu rwaruka hari igihe ushobora kwibwira ati tugiye wese ufite umuhamagaro wo kuja hamwe n'abandi mu mashyirahamwe mu makoperative cyangwa mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ugasanga rero urashoboye kwibesha bivanye n'uko bitahura n'ubumenyi bufitemo ariko ku bw'izo nyigisho twarabonye ko zashobora zikabitahuza ku buryo umuntu yashobora kuzizamo yamaze gufata igihangira akavuga ati igihe bimwe ndimwo bijyanye n'uko nzaguma mu mashyirahamwe, ni ukuvuga ko adaharanira inyungu za politiki cyangwa naho ngiye gukora business nyine ngiye gukora urudandazwa ku buryo ushobora kubona umutahe natanguje cyangwa naho ku buryo ushobora kubona n'inyungu ivuyemo. Rero ngira nduti inyigisho ngirakamaro no saba ahubwo imyire yari mu badiferensiye nk'iyo yuko n'ubundi boraba kugure urundi rugezo rw'izindi nyigisho kugure, kuko murabona ko isi ibandanye ikura la science evolue kumbure kugira ngo tubandanye turonka amavugurwa amahugurwa mu zindi, ubona ko ibyo twaronka wasanga koko tutazironka no gratis tutazironka ku buryo buhanitse cyane, mugabo byarafasha bakatubwira ibisigaye genda mu byongerere ubure tukagira tuti kumbure ufasha n'abandi kumbure babonye bari kumwe bakaturabira izindi nyigisho kumbure tuvanye n'aho igihe kigeze. Urabona nk'ubu igihe twe twazikurikira nta bihe by'ibiza twarimo nk'ibiza bya kovide n'ibindi, ariko ubu tubirimwo kumbure uko isi igenda irahinduka, natwe tukabanya dukaririza ubwenge kugira ngo dushobore koko guhangana n'ibibazo usanga biba biri ubona ko nka tuge ngaha mu Burundi abenshi n'ugwaruka abenshi twebwe ugwaruka mukumva ko ari nabwo zihamagarirwa gukora cyane kugira ngo dushobore guhangana nabiyo mu bibazo, na cyane cyane ibibazo by'ubukene bisanzwe bihangayikishije igihugu kandi ibyo bibazo biri mu bantu bashobora kubitorera inyishu, na cyane cyane twongererezwe dukaririzwe ubumenyi twagiye turaronka, na cyane cyane ubwo bumenyi bw'abo bakuru bacu bashoboye kugirirwa amahirwe bagaca muri izo nyigisho zungaye wa Shelifondi umugambi wa
Mandela. None gaino sanki gufise ku murongo wa telefone zumvise ko izingendo bagira nkuko bivuze zinyingendo ngira kamaro cyane kugaruka ruba rwasigaye inyuma, wewe inyigisho wararonkejwe zari zijanye n'iki zari mu kigisata washobye kungukamo?
Ego jewe inyigisho naronkejwe zari inyigisho zijanye za mbere bwa mbere ho je nari mvuge gusohoka muri kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iz'ubumenyi nari ndabufite mugabo bwari ubumenyi nogira tuti ubumenyi umwe twita teori, hanyuma izo nyigi zo zamfashije n'uko tumaze kuziga tukazigishwa nabo niyo nawe nyene yari arimwo twarashobora kwibona ingene umuntu ashobora gutunganya umugambi hama akawuharurira neza mu by'amahera atihenze akabona ati nkeneye ibi nzokoresha ibi ubuhinga bukora iki kintu ndabufite cyangwa ntabwo mfite, ati ko ntabufite nzorondera uwushoboye nawe aze ndamuha akazi. Nicyo rero nogira ngo kizadufashije. Ikindi jewe nari mfite nk'umuhamagaro cyari kizanye no gukora mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, na cyane cyane mu gisata cy'ibidukikije no guhangana n'imindagurika y'ibihe. Aho rero jewe narabuze izo nyigisho nari mfite ikibazo cyo kugomba kwitiranya ibyo bintu bibiri, ni kuvuga imigambi nogira ngo ifite imigambi igenda muri development communautaire n'imigambi bikuvuga business, nari ngifisaga haze kubitandukanya kuko icyo gihe natangira n'ikibazo haba kubitegura cyangwa mbere mu bo turi kumwe mu kumenya ko iki kintu giteguwe nabi cyangwa giteguwe neza, ariko maze kuronka izo nyigisho twarashoboye gutandukanya neza tuti wiyumvira uku muri mu migambi no kuvuga ko imigambi ifite amahangiro yo guteza imbere nogira ngo twita impact social. Wiyumvira uku uri koko mu rudandazi muri business ni kuvuga ko ushaka kumobiliza amahera, utyo rero bica biradufasha umuntu wese kwibona kuko nogira ngo tuzane igice kuri jeza mbere ikirore niravye ngo hama ndavuga tuti reka je ngore mu ruhande igihe naho nshaka gukora mu ruhande nobikora
nigeze cyane
jewe twiga nari mfite umugambi wo gukora wo kurima ibizinu hama no kubyumutsa kuko nari nabwize mu ishuri mugabo ubuhinga nari ndabufite mugabo ubuhinga bwo kubikora nk'umugambi wunduka ntabwo nari isize nabwo ruvuga narovuye aho hantu.
Yego nigeze cyane
kumva abandi wasanga ngo dufite imigambi twaharuye ku buryo bwinshi ubwo bakatwereka tuti uyu mugambi naho ufite ushobora gutwara uburyo bwinshi urashobora kubura ubangira ko ugatangura ku mugambi ushoboka amuri mugambi ukazugaruka ko umaze kuronka ubwo buryo.
birumvikana cyane Innocent turagushimiye cyane kumva ko washoboye guca muri izo nyigisho ukatubera ukadutangira ugatanga ubuhamya intahe kugira ngo abandi bumve yuko koko birakunda kandi birashoboka yuko izi nyigisho uzitabiriye zishobora kukugirira akamaro turagushimiye cyane
iyo kandi no kongera kurabigira abandi bariko barakora kugira ngo bashitse hano tuzongere duhure bongere baducatse rero kugira ngo tubandanye tugira urunani mu kurondera ubumenyi
ego kumbure Emile weza Mungu ashaka kongera ko kubyo washikirije hama tugende kumutumira kuri umunywanya kuri kibe
ego ndashimye cyane gose inosaba ni gwanizigo ko ntana tanze kumbure abariko barivuga ati none muzodufasha kimu by'imigisho basanzwe bumvise ko twatanguye ubumenyi tubuhereza ababukeneye tukagerageza ivyo dushowe nawo tugeza kandi nkuko abivuze abo twagiye turafasha kuva mu 2013 n'abara harimo abageze kure bama ariko batanga ubuhamya nkuko kwiwe turashimye cyane gose ko bashobye gutere Bitwa namukengurukira kuko nawe rimwe na rimwe mu byo dukora rimwe na rimwe tubatumutumira nawe akaza kudufasha kuko nawe intambwe ageze ko ni ntambwe nziza cyane gose dushima kuko nawe ari karakora n'abandi bantu bava mu bindi bihugu bitandukanye mu migambi yiwe
kuvuga ko mugenda muragira abambasadere babaserukira bari nyuma yanyu bagenda batanga ubumenyi nkuko mwabutanze
ego turavyara nabo bakaza barakura badufasha gukurikirana abandi
rero izingendo zivuna cyane ziva muri Afrika ziza muri Amerika zirafise akamaro reka twakire Fabien ku murongo wa telefone nawe yihanganye Fabien urakoze cyane duga ku ijambo ego Fabien turakumva
na yarundi bari mu masomo ya byose
Fabien duzijwe ntitukumva neza
ama kandi nani cyane n'intero ya
Hello? Hello? Eh, Fabien subiramwe ndibaza ko tarimo akabazo muri telefone subira ubaze kibazo cha nkinye intererano yawe.
Eh. Kamera ni here ano, kandi kiga cyane kabara gi hamaho kama. Rame. Cyo twasano ko hamaho gabagiye mu nawe cyo twasigishiro ni kwaro. Mhm. Asi tribacia. Me salgo a la calle. Mhm. Ese por acá van a ver que vamos a comprar un mejor aquí en Mona América. Este está nada que me dijo que está en Haya. Pero
ego urakoze cyane Fabien kumbure naga telefone karagorana cyane kukumva ariko urakoze kuntererano reka ku murongo wa telefone twakira ubundi ni Joel uraho neza
muraho
mahoro
ego tuvugana ni mu gihugu cya Tanzania. Ama kukijyanye n'iterambere igihugu cyacu cyane cyane mu gwaruka kuko nanjye ndugwaruka ndacari umujene. Ndabona igikwiriye nka twebwe tuba twagiye kurondera ubuzima. Iyo duzanye imitahe yacu ni byiza ko abarundi cyabiye bakwiye kuba abantu babizigirwa. Aba leta nayo ikatwoheza mu bijyanye n'imisoro kuko imisoro tuko turaraba iratuvuna. Bituma rero tutabana agatima ko kuzana imitahe kandi imitahe tuba tuyifishe. Hama bijyanye n'iyo nama nayo nibabikora ariko bisunge na cyane cyane ibijyanye na twe tuba twashoye imari yacu ngaho mu gihugu mbega aho kwe ki kugira ngo batwubahirize. Murakoze.
Ikibazo cyiza cyane Joel ntagushimiye. Urumva ko hariho inzitizi twavuze ko tuza kugaruka no ku nzitizi zoba zihari. Joel avuze ati hari intamba y'imisoro amatagisi abantu bari ha twaravuganye kenshi mu minsi yahera mu myaka yahera ugaruka rugaruka kuri ico kintu cuko imisoro amatagisi arabavuna baragenda kugurisha ibyabo mugabo hageze kuri hamakori ugasanga inyimbu yabo iguye mu makori ibyonye mu byishura gute mu bahanura iki ugaruka
ego ico ni kibazo tuzi kuko twaranabivuze mu nama twagiye turabonaniramwo na nabayobozi batandukanye tuvuga yuko ingene amasara atunganije mu Burundi rimwe rimwe twavuga yuko bikomeye rwaruka ego harabaye intambwe kuko amakoperative muri no minsi iyo utanguje koperative nturiha hariho amatagisi utariha mu minsi ya mbere yuko tunganya koperative ariko hagacaba kandi utanguje ishira hamwe mugabo rifite umutahu urenga 1,200,000 z'amarundi tukadusanga yuko rwaruka nago ayo mahera ntagoro ushobora kuronka ngo usanga bari ko baronka ubwo ukutali amatagisi nabantu basanzwe arabantu bakuze abantu basanzwe baramaze gutera imbere bigacara bituma ugwaruka nago biba inzitizi kugwaruka ariko indi ntambwe nayo yatewe nuko hariho ibisata bimwe bimwe mu Burundi byagabanijwe kuri hamakori harimo nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi ivyo rero kumbe rusanga amwe amwe atavyo bari baje nivyo nagomba ndababwira ariko turazi yuko muri rusangi amatagisi kugwaruka rwari ruko rurarondera gwigwana ko utagize koperative cyangwa wakoreye muri ico gisata kitari hamakore cyangwa ubufize 1,200,000 ni ngorane zituma bamwe bamwe badatera imbere bacika intege hanyuma kitagira niki cyaba cyavuga ubwizigirwa rimwe na rimwe iyo uri kurakora ibintu ibikogwa ugasanga uri kurabikorera mu ngorane n'ukumwizirwa biragoye kuko iyo uhombye rimwe na rimwe uca utinya kuvuga ko bahombye ugatangura kuguma ubesha uwaguhaye umutaho urumva ndiko ndagerageza ndiko ndakora kunuku nuko ugacyo usanga bwa bwizigirwa buriko buratakara hanyuma ikindi nacyo icuru cy'ubwizigirwa nyene avuze nuko ari ikintu dukuye kumenya yuko ibijanye ibijanye no gukora n'umuntu kwikora utwiwe nuko haba hakenewe icyo bita environment ecosystem cyo bita mu cyongereza business ecosystem
business environment
kameze aho rero haba harimwo uwo mugambi we uri kurakora haba harimwo ama bank n'ama microfinance haba harimwo ubutungane hakaba harimwo na administration no kuvuga leta rero abo bantu bose bategereza kumenya yuko mu gihe hatabonetse ihuriro baza baraganiriramo cyo gushobora gufasha ariko ariko rutwawo bigoye kuko ufise icyimviro cyiza ukaronka namahera yo kugikora ariko wagira ingorane ubutungane n'ubutunganirize neza urashobora gucisanga wadebuka cyo gasubira inyuma cyangwa iyo naho ufise icyimviro cyiza naho ugasanga amabanki nashobora kukumviriza kubera iki cyangwa kiriya ugasanga hari ibintu bikufatiriye nkuko utagira ingwati urumva naho nyene ko cyaze bari ngorane ecosystem nayo urumva igituma government batu ikeneye nubwira ngo ibe umarbitre ivuga ati abamanyamitahe abafite amahera nimufashaba nibo tubona ibyimviro byawe bimeze neza ubutungane nimugageza mukako na abantu bari ko barevoriwa ntibagira ikibazo kijanye n'ivy'ubutungane mu byo bari ko barakora gusanga rero iyo habaye abo bantu bose bakajya hamwe bakaronka aho bahurira hakabico bita ecosystem entrepreneurial nico gishobora gutuma imigambi itera imbere neza hanyuma kuri ibi navyo vy'inama turimwo twe turi mu nama tuje kuganira ingene Amerika na Afrika bokorana tubabwira ni ingene ivyo muri Afrika vyifashe nibisata boshiramwo ingufu nyinshi nibaza yuko tuvuye ngaha tuzo batubona nabo ivyo badusavye nivyo tuzogenda tubwira abari mu bihugu vyacu kugira ngo bashobore kwitegura gukorana n'abanyamerika
none muri kumurara abakumbure nko mu manama mu mwatangiye kujama muri imisi abagwiza tunga nkuko bivuze basabiki babona ari ikihe gisata bipfuza kuzojamo mu misi iri imbere haba mu Burundi cyangwa n'ahandi muri Afrika mugerageje kuraba
ego ibisata byo gukoreramo nta na hamwe barigera bavuga ngo tuzokora muri ibi gusa abagwiza tunga bariko turiko turabonana ngaha muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abari mu bisata bitandukanye ego muri inama baragerageje cyane gushira imbere ibijanye n'imigambi iza ifasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ibya changement climatique baravuze imigambi iri mu byo ubuhinga bwa none hanyuma baravuga n'imigambi iri mu byo guteza imbere ibisata donc igisata cy'ubutunzi harimo ivyo byo kugira amahinguriro atandukanye nibaza yuko ariko nta na hamwe bigeze bavuga ngo ibintu byo tuzokorera kuko iyo tuvuze iterambere tugiye kuri shyira muri make ni iterambere muri rusangi no kuvuga nibijyanye no kwiteza imbere mu mibano no mu by'ubutunzi rero byose nta na kimwe dusiga inyuma kiretse yuko hari byo usanga ihugu kimwe kimwe cyose cyo nyene gishyira imbere bivanye n'ibyo aba icyo gihugu gisanzwe gikeneye kurusha ibindi
yego bakoze reka tubandanye ku mirongo ya telefone n'abanyonyi babandanye batwakura turafise Jean Mugisha amahoro neza uratwumvaga Jean
ndabumva niriwe neza
ego uherereye he Jean
yemereye mu gihugu cya Zambia niyo nsanzwe ntuye
ego usabe kugabanya kumbure radio iri haruhande yawe ikiragarura amajwi hama uvuge ku ijambo
okay. Ndo nagomba se no mubaza umutumire ku gihugu cy'u Burundi narumva icyaragiza rukatarike ritari ruke ndetse n'abagiza tunga nagomba se no mubaza ku migambi w'abaratwaye bashyize imbere ku gihugu cy'u Burundi babona urwaruka aho ruri ubu uyengeze duboneka yuko ruri mu bihe akazi gasa n'akabuze ruri mu mwiheburo ba mu migambi w'abaratwaye babona iyo shobora gufasha urwaruka kugira ngo niba uri mu myaka itanu iri imbere dube ruri ko rurabona igihugu kiri ko kihagana ku bijyanye no kwaruka n'iterambere no kuronka akazi no kuronka akazi ndetse n'ishyo kuba kwifuza bindi
urakoze cyane Jean Mugisha kumbure Emile nubwo ataserukira leta y'u Burundi n'imigambi bashize imbere kuza gushikiriza twari twifuje kuvugana n'ikigo cy'igihugu ADB gishinzwe iterambere ry'igihugu ariko twabakenye ariko kumbure we arashaka kuvuga bimwe mu bisata ari karakoreramo muri kino gihe nawe nyene ashimbere iyo ari karaganira nabo bagwiza tunga hano muri Amerika ababwira ati mu gwaruka mu Burundi tubona ari ibi n'ibi nyimukwiye gushiramo uburyo gushiramo inguvu Emile uwezo wa Mungu
ego kubganje igisata cya mbere ndiko ndashimikira ko ni gisata kijanywe n'imigambi iza irondera guhangana n'ihindura kagibi hamwe no kugwiza amasoko ntanga nguvu kuko mbona yuko mu gihe abantu boronka umuyaga nkuba ukwiye bakaronka amasoko ntanga nguvu akwiye y'ubwoko butandukanye icyo twite uva mu yaga nkuva amabarage umuyaga nkuva kwizuba n'umuyaga nkuba uva n'ivyamagazi byoshobora gutuma n'ibindi bisata bizamuka hanyuma ikindi gisata kigira kabiri icyo cyindagaruka gibihe nuko tumaze gihe tubona yuko mu migambi ikogwa harimo imigambi iza nkabijya byo gukora amasashe atonona ibidukikije ibi byo kufata gushobora gukora guhingura imicafu niyo migambi novuga yuko nkunda ndiko ndakunda kuganira n'abantu cyane tubiko turabona kuko ari migambi iza ifise igira kamaro aha abantu baba kandi ikashobora kuba imigambi itanga akazi kenshi kandi ikaba ari imigambi iza ishobora gutuma ivyari vyatawe bihingurwamo imyavu cyangwa ibindi bikoresha bigatuma haba icyo twita ekonomi sirikirere hanyuma ikindi gisata cyane ndiko nkunda kuvuga cyane mpamagara mu kwana bashyira mu buryo ni gukoresha ubuhinga bwa none informatique hanyuma ikindi gisata ni gisata kijanye n'icyo twita gufasha business support services gufasha abariko bari korotwabo gushobora guhinyanyura neza imigambi yabo bakayikora neza bakarondera n'ingene bajya ku rugero mpuza makungu kujya buka ibikorewe ibyo bakoze bakabikorera mu Burundi cyo muri Afrika bishobora kujya ku isoko mpuza makungu
yego byumvika kandi iyo muri ko muravuga ihindagurika ry'ibihe no guhangana navyo harimo gufasha uburimyi n'ubworozi mu buhinga bwo korora no kurima mu buryo bwa kijambere no kuvuga ibyo onye navyo nyene muragerageza kubishira imbere ni giki mubona mu bijanye no kurima mu buryo bwa kijambere gikenewe muri iki gihe kuko igihugu cy'u Burundi cyashira imbere uburimye n'ubworozi nka nk'umugambi nyamukuru bariko barakorera ko muri kino gihe.
Ego murakoze cyane gose nsere nagitanze akarorero mugagisanze kiri muri ivyo imigambi yo guhanga yo guhangana n'ihindagurika ry'ibi n'ivyo by'uburimye n'ubworozi ku hinga bwa kijambere cyo bita mu cyongereza smart agriculture cyanke climate sensitive agriculture ni gisata nacyo nyene gisanzwe ki muri cyo gisata navuze cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibi. Urumva nk'iyo migambi rero ikiza ari migambi iza yitwa ngo no guhangana n'ihindagurika ry'ibi mugabo igaca iza mu bisata bitandukanye harimo ivyo byo by'uburimye harimo ivyo by'amasoko ntanga nguvu hakamwe n'ivyo byo gushobora kugira guhingura imyavu ikavamo ibindi bikoresho.
Impamvu nari ndakigaruye nuko kumbure kenshi abantu barakunda kudatahura yuko kuhangana n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko bivuze biri mu bisata byose harimo uburimye n'ubworozi bukwiye kuja kubihe tugezwemo kugira ngo abantu bashobore kwimbura bashobore gukura umwimbu.
Ntabaciriyemo nuko icyo ni gisata cyane nguma ndakivuga kuko gifise ibindi bisata imperekezi byinshi ariko ni gisata cyane cy'uburimye n'ubworozi turiko turarondera guteza imbere tuguma tuvuga cyane dufasha n'abantu babirimwe mbese no mu bagwiza tunga baje bariko barabikora twanabonanye kubera nayo insanzwe ndabifisemwo mu mashyirahamwe nkoreramo ndabifisemwo ubumenyi naraberetse inyene bashobora kuganira n'abagwiza tunga bakerekana rezo donke ivyo kugwa mu Burundi muri ico gisata harimo nko kurimya bakoresheje uhinga bwa none bita amasel ico bita hydroponic byose tusana bashoboye kugira ico tubiganiye kandi barambiye yuko abanyamitahe b'Abanyamerika biriko birasa biriko biraba tuma bumva cyukuri bozaniye mitahe kubera ivyumviro birashye mbese tukanatumira n'abantu b'Abarundi ba mu bindi bihugu baba bariko baratwumviriza kumbure bamwe bamwe mpanumva ariko barabivuga yuko ari ibintu bikenewe mu Burundi ndabamenyesha yuko rero biri mu bintu turiko turafasha guteza imbere mu gihugu kugira ngo n'ababa bafite iyo mitahe babizane tubereka aho bakorana kuko jewe bahamvuga se kibaza ngo dukorane jewe nsanzwe ndi mboneza ariko ubu ntumbere wese cyandamwereka uwo bakorana muri abo bantu bugwaruka cyane abandi banyamita basanzwe bariko barakora ibikorwa bikomeye.
Yego ku murongo wa telefone kandi turafise Claude Gratien. Claude turi kumwe n'amahoro. Ego kwa dira twumva kibazo canke icyumviro.
Ego byambere ni ngiye rano no kuba tere ngiye kuri byo ariko barakora mu basimire. Hanyuma mperera na yuzuma ngo mvuga yeri no kibazo no ko nimba ariko baratunganya imigambi y'uguteza imbere igihugu. Ari imigambi iri imbere harimo uburimyi n'ubworozi harimo ibyo bakwishyira kuja hamwe mu makoperative ariko kandi iyo mu makoperative haraba ikibazo cy'uko usanga tudafite impano zimwe nashaka mbamu bazimwe muri icyo gihe bagiye hamwe mu makoperative badafite impano zimwe bamwe kumva bafite impano y'umuziki ubundi ibyo kuma ubundi barahise bakaronka umusaruro umwe usanga umeze neza gatewe rero numva umwenga no guteza imbere umuntu agakora ibyo yumva nabyo byofasha kugira igihugu gitera imbere binyaruzi.
Wibaza ko ga Claude zimwe ari impamvu mu gwaruka bataja muri aya makoperative ari kubera kumbure impano zabo zitariko zitaba ziri muri aya makoperative.
Ego nje nk'ubu ndabona impambamyi ku bwaje wihari nimba bashyize imbere iyi migambi harimo urinyi hakabaho n'abandi usanga bafite izindi mpano zitandukanye baba bifuza nabo gufasha kugira ngo batere imbere kandi bitaba bikunda kuba koperative kandi badasangiye impano zimwe ivyo nabyo bakabikorera kuko ndumva ko bateje imbere NCD cyangwa umuntu umenga byonyaka kuko nawe atakora ibintu azi bavuga ati nshaka kugera ahangaha.
Ego urakoze cyane. ego kumbure emile urubise ko kumbure kuja mu makoperative ego baravyumva kandi kenshi ariko mbega amakoperative abatunganyije gute ho bahari mwinzitizi naho nyene mu makoperative hama mu masegonda make naho nyene tuce dutangwa kuganira kuvyo wari wavuze igihambaye cyane cerekeye business incubator uko nyene mufasha abo bakeneye gutangura imigambi yabo bashaka kuyitunganya neza mubafasha gute biba bimeze gute
ego mbandije kwishura icavuze ivyo avuze n'ukuri kuba muri cooperative ni kimwe ariko si vyiza yuko abantu ba muri cooperative hanyuma ngo bace usanga bariko bara abo bantu bariko bararondera gukora ikintu kimwe kandi bose batafise ubumenyi bumwe badafise n'impano zimwe nko kabivuze rero cooperative ni ihuriro mugabo ntikibuza yuko iryo huriro rijamwo imigambi myinshi itandukanye icyo nico duhimiriza abantu kumenya hanyuma ubugira kabiri nuko uraba muri cooperative ariko wamara kumenya ingene cooperative itunganijwe wamara kuronka ubumenyi biva ukushe gukora mu cooperative kuko ubu nabakora bose ibikorwa byo gutanga ubumenyi barondera ama cooperative bakondera amashyira hamwe umaze kubona rero kuronka ubumenyi nkuko inose yabivuze kare urashaka kuvuga ati ubu naho ndi muri cooperative mbona no tanga imihoho cyanke no yibamwe mugabo nkarondera ikindi kintu nanje nkora kijanye n'impano yanje ariko aho tugeze nti hariho byo kuvuga ngo duze turafata abantu bamwe mwose ku mpano bafise umwe wese tumufasha ukwari byo tugora naho mu byo dusanzwe twiyumvira kuzofasha nuko tufasha yuko hazo bamwe inyuma yo guteza imbere amakoperative n'amashyirahamwe habe inyuma habe guteza imbere impano hamwe ibisata byose bigira icyo twita le noyau de réflexion kugira ngo n'amakoperative adashingira ku gisata kimwe cyose atangure kuba akujya abanyamuziki bagize cooperative tukifuza yuko n'aba informatiste bagira cooperative cyanke urunani nkuko abakora muri bitu tugomba cyo tujya ko vya business incubator business accelerator donc amashyira hamwe asanzwe afasha mu by'ubumenyi no mu byo gukurikirana abantu bafite imigambi bagize urunani tukivuza yuko nibindi bisata byose bazaraba urunani cyane cyane hakaba no gukomezwa igisata gihuriramo abadana za Safe Cyber kuko harimo ibinani nyinshi nubwo rukamenya yuko nico gisata kihari gikwiye bakwiye kukijamo hanyuma bo nyene nabo nyene bagatanga intererano mu byokoko kugira ngo bumve yuko izo mpano zabo zoja imbere zikaronka ubufasha mu by'uburyo no mu by'ubumenyi
ego murabivuze kandi nico gisata nyine twuvuga ko muri make twumva bira hari ibisata byo gufasha gutegura imigambi no gushigikira abantu bakora imigambi yo kwiteza imbere yunguka ico gisata citwa ngo iki ugaruka rutazi ico gisata bo citura gute kugira ngo kumbure baze baraza kuri izo nyigisho baze baramenya yuko hariho abariko barabafasha uretse amabanki ahari rwaruka yiteguriye gufata iyo migambi yabo nibande bariko barabafasha gutegura imigambi
ego icambere cyacu nagomba mvuga yuko ico gisata ni gisata kitamenyerewe cyane mu Burundi mbese no muri Afrika kiretse ibigo bimaze gutera imbere nka Afrika y'Epfo za Kenya usanga dusivye gisata kimaze gukomera ni gisata cyo guteza cyo gushigikira gukurikirana gushigikira no gukurikirana cyo gushigikira no gukurikirana abantu bikorera imigambi yo kwiteza imbere mu gifaransa bita les incubateurs et accélérateurs d'entreprise mu cyongereza business incubators or business accelerators rero mu nama turimo kino gihe abanyamerika bo barazi yuko mu uri kuravuga yuko ariko muvyo gukora imigambi ari ibishasha mu gihugu bacha kubwira ati none abari ko barabikora babikora gute barafise ubumenyi buhagije bigaciboneka yuko rero baranabaza cyaka kibazo hariho ecosysteme ishobora kutwashira yuko nitwashira imitahe mu bisata bitandukanye abantu bashobora gutera imbere nkuko bitegerezwe mugabo rya ecosysteme ibindi bisata byose bisa nibihari mbwi kibuze na ma business accelerator na business incubator tukadushima kubona harabaye leta zo muri America zarafashije habe na leta y'u Holland haratangura ico bita BBN Burundi business incubator hanyuma haraba nabandi barundi hari abatanguye za Bujahab, hari abatanguye za Maison de l'entrepreneuriat yatangujwe n'ishyamwe bita Disco, hariho Innova Group iri yatangujwe harimo abo turi kumwe baje bava muri programme ya Mandela, habe n'aba banke, hariho Bujahab yatangujwe nabavuye nabo nyene muri zi programme za Mandela, hakaba rero na Impact Hub yatangujwe n'aba Hollande. Ivyo rero ni bisata navyo biyije kugira ngo hakaramuka habaye ho ugusinya amasezerano hagati y'abagwiza tunga mvamahanga harimo abanyamerika, habeho nibisata mperekeza iyo migambi kugira ngo ntibayitambe birorere baronke bagume baronka ubumenyi bukenewe kugira ngo iyo migambi ishobore gutera ija imbere. Ibintu rero byishyi bashingira ko ibintu bashigikira ko hariho daboro gutanga ubumenyi bujanye n'ivyo gutunganya gukwandika umugambi, gukora umugambi neza, gutunganya iby'ubutunzi mu mugambi cyangwa mu ishyirahamwe, hakabamwe no kumenya kurondera amasoko byo bita marketing, hakaba no kumenya kurondera ngene umuntu agwiza umutahe ku mugambi wari karakora azanye abagwiza tunga abandi baza bagashya mutahe. Ibyo rero byose udashoboye kubibiza biragoye ko ushobora gukora umugambi ngutera imbere, navyo rero ntushobora kubimenya byose, cyo gituma habakenewe ibyo bisata byo gushigikira no kwigisha abanyamitahe kugira ngo bashobore gutunganya neza ibyo bakora hanyuma batere imbere.
Ego Emile Wezo wa Mungu, twavuze byinshi ku nyigisho muronka muhanabandi, twavuze byinshi ku bisata bihari byo gutegura imigambi no guherekeza bashaka kwiteza imbere, ariko ukumbure hama hariho inzitizi intambanyi muri byose urwaruka ruhura navyo, abagwiza tunga bahura navyo mu gihugu muri kino gihe. Inzitizi intambanyi ubona zihari n'izihe? Kumbure ubuyobozi ubutegetsi leta ikwiye guhagurukira gashyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abo bari koragerageza kwiteza imbere mu bisata bitandukanye, haba mu butunzi, mu bworozi, mu magara y'abantu n'ahandi, bishobore gutorega umwishu ku rwego rw'igihugu.
Yego, ku rwego rw'igihugu novuga yuko ica mbere muri no mwanya hariho ikijyanye n'amafaranga mvamakungu, icyo bita amadevise. Ni ikibazo gikomeye cyane gose kuko abakora ibikorwa byabo vya misi yose benshi barakenera kugura ibintu hanze bakoresheje amafaranga mvamakungu. Iyo rero balondeye amahera bakayabura, ya migambi yabo ntiheze gutera imbere. Iyo bagiye muri banki ayo mafaranga ntibayabaha, iyo urumvuga isanga rero biriko biratuma ibintu bitagenda neza nkuko byategerezwa. Hanyuma iyi n'inzitizi ikomeye abarundi bakwiye kumenya bakavira hasi, nuko ibijyanye n'indero. Umuntu aratangura umugambi ukabona hariho abashomeri benshi uhakazi, mugabo ashika muri ako kazi ugasanga wigisha kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma, ugasanga aho kubishyira hamwe rikora akazi ryabayishure. Rero ni byiza yuko leta nk'uko yatanguje page bagira ingufu z'uko bategura icyo no kwita abakozi bo gukorera amashyirahamwe ariko aravuka, kuko nazo ne biratanga birashya intege abantu bamwe bamwe. Iyo ushatse gukoresha abantu ugasanga mu bantu 200 ufise nta numwe ashoboye neza gukora icyo wamuzaniye.
Urumva ko ahubwo abagwiza tunga babazana babakora muri Kenya, muri Tanzania n'ahandi.
Yego, nico nivyo bica biba. Uca usanga bariko barabakura muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya, n'abandi babarondera meme no gushika ngaha muri Leta Zunze za Amerika bakaza gufasha. Ivyo ugasanga ubwo buryo abana barundi boronka guce butwagwa n'abandi.
Biboneke ikibazo kiri he none, ni ku muco canke ni hehe neza?
Ingene indero itunganijwe mu gihugu ni indero yigisha ico no kwita reconnaissance generale, nta ma connaissance applique abantu baronka kugira ngo amenye rite nasohoka ishure nzokora iki neza ndacyumva ndagitegera. Hanyuma rero gakiri saba yuko bikenerwa neza yuko nimba naho bitigijwe mu ishure leta nishigikire amashyirahamwe yigenga ashobore kuzarafasha ugwaruka kwitegurira ubwo buzi, hanyuma amashyirahamwe ashinzwe gukora abantu twabo baronke n'abakozi bakoresha.
Urakoze cyane gose uyo yari Uwezo wa Mungu Emile akaba ari hano mu studio ya Radio Ijwi rya Amerika ngahi Washington yari mutumire wacu mu kiganiro muri Isanga. Turagushimiye cyane kukanya ufashe kuganira natwe. Bari muri kumwe naho yandi tanga ishaka mu kiganiro aho ni naho duheraje ikiganiro cyacu dushimira Geoffrey Mutagoma mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaterereye mu kiganiro naho ubutaha mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.